bafatanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu iganiro by'ino munsi hano muri studio y'indwi. Muri kumwe na Jodiane nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga mukunda mwumva ku mirongo migufi ya shortwaves kuba twumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi kandi live kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com no kuri Facebook VOA radio yacu.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jendi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Haraheze indwi abanyeshuri indwi bo kwishure nshingiro Akamuri yubatswe ku mutumba wa Kireka ni muri commune n'intara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi barengukishijwe muri parike gamiye sentare y'igihugu ya Kirundo bagirizwa kuba barasibanganije ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo byabo bagihagarikwa ku munsi wa kabiri w'indwi heze. Bose uko ari indwi baciye bajanwa kumvirizwa imbere y'umushikirizwa manza wa Repubulika mu ntara ya Kirundo. Umuhungu w'imyaka 16 ariko we yaciye arekugwa kubera ta myaka gufungwa yarakwije. Mu Burundi imyaka yo gufungwa ihera kuri 15. Abigeme batandatu mu bo bari kumwe bo baciye bajanwa mu gasho k'igipolisi mu Kirundo. Mu nyuma batatu muri bo bararekuwe ibiro by'umushikiriza manza wa Kirundo bikaba byategetse uno munsi ko batatu basigaye bafite imyaka 15, 16 na 17 bovanwa mu Kirundo bakajanwa gufungirwa mu ibohero rikuru ry'Ingozi ni mu buraruko bw'u Burundi n'ubundi. Amashami atandukanye arimwe ayo mu gihugu aharanira gateka kazi na muntu akomeje gusaba ko bana borekurwa. Muri ayo mashirahamwe harimwo na yahadi hanze nk'ishirahamwe riharanira gateka kazi na muntu Human Rights Watch yavuze mu itangazo ryabo ko abana aho bari ubwo ari bwinshi ku buryo banatinya no gufungura. None mbega amategeko aravuga iki? Abana bizogenda gute? Ni kamashirahamwe ku rwego rw'igihugu ariko arakora. Turabigaruka ko handi hato n'umutumire wacu ariko imbere y'uko mwakira mugenzi wacu na Irobi Eloje Wirikaneza abanza tubwire ibiri muri iryo tangazo rya Human Rights Watch.
Iyo tangazo ry'isata cya Human Rights Watch muri Afrika yo hagati rivuga ko mu gihe mu Burundi ukunumye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bikomeje, abategetsi berekanye ko badashobora kwihanganira uwo ari we wese igihe bata muri yompa abanyeshuri indwi mu ndwi heze bagirizwa gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo byabo. Livesi maje umuyobozi wa Human Rights Watch muri ako karere yibutsa ko bagihagarikwa ku munsi wa kabiri w'indwi heze abanyeshuri bose uko barindwi baciye bajanwa kumvirizwa imbere y'umushikiriza manza wa Repubulika mu ntara ya Kirundo. Umuhungu w'imyaka 13 yaciye arekurwa kubera ta myaka yo gufungwa yarakwije. Mu Burundi fatirwa kuri 15. Abandanya asigura ko abigeme batandatu baciye bajanwa mu gasho k'igipolisi. Mu nyuma batatu muri bo bahavuye barekurwa mugabo abandi batatu bari munsi y'imyaka 18 bagumijwe mu gasho gushika mu mpera z'indwi. Ku munsi wa mbere w'iyi ndwi bagirijwe icyaha cyo gutuka umukuru w'igihugu bagashobora guhanishwa mu nyororo w'imyaka 5 mu gihe baramuka bagiriye icyaha. Human Rights Watch imenyesha ko umwe mu babyeyi bafite umwana afunzwe kwa gatandatu yatanze ubuhamya avuga ko abo bana bafite n'ubwoba bwo gufungura. Iryo shyirahamwe rihanira ubwigenge bwa kiremwa muntu rigaruka ku byo rivuga ko ryatohoje mu 2016 aho abakozi b'iperereza bafashe abanyeshuri 8 kubera banditse ngo je hanze canke turanze ikiringo cya gatatu ku ifoto ya Perezida Nkurunziza mu bitabo byabo. Uwo mwaka nyene Human Rights Watch bandanye ivuga ko abanyeshuri amajana n'amajana birukanywe mu masomero kubera basibanganije ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo bakoresha. Icyo gihe haciye hagenwa umugwi w'abashingamateka wagiye mu ntara zitandukanye. Abawugize basabye ikigongwa abana banasaba ko hakomezwa inyigisho z'ukundi igihugu mu mashure. Umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda we yabonye indi siguro muri iyo nyifato y'ibibondo.
abana bamwe bamwe murabizi ko bakwezwe mu manifestation bamwe bamwe baragiye muri za manifestation urumva rero umwana avuye freshema muri manifestation kandi yumva ibyavugwa muri manifestation kugira iyi comportement murumva ko bica bibintu automatique gucagira iyi comportement abonye igitabo hama kabona ifoto y'uri kuri ico gitabo n'inyene yavugwa muri zo manifestation n'ukuvuga rero yuko atawuhakana towe karta yuko biri avrilie.
Human Rights Watch yamagariye abategetsi kwihutira no kwibanda cyane ku ihagarikwa n'iburanishwa ry'abantu bagirizwa ibyaha byo guhonyanga uburenganzira bwa kiremwa muntu aho gufunga abanyeshure basibanganya amafoto. Muri kino gihe unanife na Debe rwitaye neza abana mu Burundi rwasabye kwa abanyeshure bafungiwe mu kirundo borekurwa bakarenguka bidegenza hagashirwa imbere impanuro. Ababyeyi nabo batakambiye abajejwe indero n'ubutungane guhikirwa ngo abo bana hagashirwa imbere amatohoza yimbitse. Mbere batatse n'umukuru w'igihugu berekana ko abana babo bashobora kuba ataribo bakoze ayo makosa bagirizwa kuko ivyo bitabo vyatiwe kuri lisa ya kirundo bizanwa ku ishure nshingiro wa Kamuri kandi ko hari hashize nk'imyaka itatu atasuzumwa ry'ibitabo riba. Nestor Musafiri umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo yabwijwe rya Amerika ku idosiye iri mu butungane ataco ivuga ko twagaragaje kurondera umuvugizi wa president Nkurunziza ariko twamukenye. Ero je uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.
Ero je uri kaneza harakinuye natwebwe twabandanije turondera uvugira president Pierre Nkurunziza kugira ngo twumve ico ibiro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi bigona kuri ico kibazo ariko twamukenye. Mukanya turaza kwakira abo mwishira hamwe FNADEB gitaho ineza y'abana kugira ngo batubwire ivyo bazi kuri kino kibazo n'ico bariko baragikora ko ariko imbere yuko tubakira ndeka twakire bamwe mu bamaze gushika ku murongo wa telefone b'abanyagihugu ijya nino bavuze ko bafise ico bavuga kuri kino kibazo. Wa mbere Duseni Abdul, Abdul Ikadze.
Murakoze.
Ego uherereye he?
Ndi mu Rwanda mu karere ka Rwamagana intara y'Iburasirazuba.
Hama ni kibazo canke n'intererano?
Ye nagira ngo mbanze mbabaze abo bana bafite imyaka ingahe ku buryo
batatu basigaye bafite 15 16 na 17 mu gihugu cyo Burundi baravuga yuko umuntu wese amaze kwiza imyaka 15 ashobora gufungwa.
Ashobora gufungwa.
Yego, mu gihe yagirwa n'ica.
Yose baba barabikoze ku bushake cyangwa byarabatunguye nabo.
Ico kibazo mukanya turaza kukibariza uwo muri FNADEB twari twibaza ko tuba turi kumwe ku murongo wa telefone ariko aga telefone kamucikanye muhinga bw'ivyuma bari ko baragerageza gusubira kumutora kugira ngo yishurutswe tubazo twanyu turaza kukamubaza.
Ye uko inama natanga uko abo bana nimba bafite imyaka yo gufungwa asuzumwa nimba barabikoze ku bushake bakaba bagira ukuntu babahana ariko batagombye gufungwa kuko urumva yuko na urebye ntabwo babishakaga nabo kandi ntabwo bafata ifoto y'umukuru w'igihugu ngo bayikorere na ku kageni ari ubushake bwabo ntabwo byakunda kuko byaratunguranye nge niko mbyumva.
Wowe ukabona ko ico kugwa ari gikiga Abdul?
Hakagiye inyigisho bakabahugura bakabereka yuko ibyo bakoze atari byo ariko ntabwo hazamo gufungwa rwose ngiye niko mbyumva.
Urakoze cyane ubwira umunsi mwiza mu gihugu cy'u Rwanda.
Urakoze rwose turabo tuba tubakurikiye gatanu kuri gatanu.
Urakoze. Hama nshuti zacu tusaba imbabazi murazi ko iminsi yose ya gatatu ubundi ni ikiganiro c'amagara y'abantu ariko uno munsi kubera kino kibazo twashimye yuko tukigaruka ko ikiganiro c'amagara y'abantu tukazoshobora gukurikirana ku munsi wa gatatu. Turasi na Faida. Faida ikaze nawe. Faida uratwumva?
Ndabumva.
Ego herereye Faida?
Ubundi Rusizi.
Mu Rusizi haravuga make Rusizi
mu gihugu cy'u Rwanda.
Yego. Ni kibazo ni intererano canke icyumviro kuri kino kibazo cy'abantu bano?
Ngewe inama natanga urabona yuko birantabwa ari ibintu umuntu yakora ku bushake bwiwe cyangwa se ashobora no kwibeshyamo gatoya bikaba byakorwa ariko guverinoma y'Uburundi yagakwiriye kubagirira imbabazi ikagira ikigongwe ikabakurikirana ariko bakagize igihe noneho baba barirwa kubera ko kira habari chini mungu ya kura na vuga chikandiri.
Hama ari ari hamwe naho uruhande rwa leta ruvuze yuko bagirizwa guhanwa ico bamunyuma ni nkica
ibagirizwa
ari nkamwe bavuze ati ivyo bakoze twebwe bihanishwa na ino tegeko bigenda gutya nyene buhumiriza amaso kuko bakivuga ko arabana canke ivyo genda gute
bose leta y'u Burundi yagakwiye kubagirira imbabazi ikagira ikigongwe kubera ko naho bahanwa bazahanwe nk'abana ariko abana bagifite akazoza abana bagifite hari ibintu urubyiruko rwibeshyaho rukaba rwabikora nabi kubera kutamenya ariko bagira ikigongwe ntibahane nk'abantu bahana abantu bari intelektuele cyane
urakoze
ibintu babishaka
urakoze cyane Faida na ugira umunsi mwiza ngaho mu Rwanda
namwe murakoze
aga telefone rero ku mutumire wacu ariwe Ferdinand Simbaruhije umukuru na Nife na Debe gwitaho ineza y'abana karakunze buturi kumwe ku murongo wa telefone mwakoze kwitaba ubutumire bwacu Ferdinand aga telefone kare katugwe
ariko biyako nashakobye yuko jewe ntari ateje ntwaru na Nife na Debe jewe ndumunyamanga mukuru na Nife na Debe
urumunyamabanga mukuru muradutunga tuvugana mu kanya mwari mwatubwiye ko muri umukuru urunani ariko mudutunge nta kibazo muri munyamabanga mukuru ego niko rero hari abanyagihugu bamaze gutanga ibyumviro byabo ariko imbere ko turashikiriza n'utubazo twabo dutandukanye akabazo ka mbere ico kibazo chatanguye gute barabibabwiye mu runani FENADEB mwabimenye gute hamu aho kigeze ni gute ku makuru ya nyuma mufise twari twumvise ko bahava bajanwe ingozi nabagiye canke ntibaragenda
mwaza chane kwa sekundwa zi choki wazo mungi kuri uko vya genze mwosti ya mga wala wane wa shika wala wane wa shika ndiwi aliko ilo uwenjini wagi fatwa umwe basa wa sanga fisi mia kamike chane nukufuga wa sanga fisi mia kayu kwa dashwa kufungwa uumana ilo basa wa mrekura wachata hajima ilo hasigara yo hasigara wana hasigara pashwa wana wa shika kuri wa tanda tu kadi mwose mwosa wigeme hema ero baragumayo kugira ngo bagira amazagira matohoza niho rero mu mazaho batatu bari barekugwa rero wero hari batatu bari bagipfunzwe abo batatu bari bagipfunzwe uno munsi mu gatondo twaronse inkuru tubiye yuko nabo uno munsi ari uno munsi ari byahindutse kuko uno munsi yabonetse bashi no kuvuga mu butungane basinze ko abana bobandanye bafashwa bobandanye baguma muze muri bobandanye bapfunzwe ukinda ko amatohoza arangira
hanyuma hariho umwe yarakwije imyaka atarakwije imyaka 15 abandi batatu turumva aho bari abandi batatu bobo kubera iki barekuwe bagenzi babo ntibarekurwe
uko twabyumvise umva niko twumvise twumvise ko by'ukuri nkuko mubivuze ko hariho batatu barekuwe ni ukuvuga basanze ataki bagira rero ngira ngo murabona ubucamanza urabona ingene abacamanza bagira amanza amatohoza yabo rero twebwe numva ko muri hano twebwe mu runani nibyo twabikurikirana cyane kuko twafite banadufasha kubikurikirana bari ku rubuga rero twese tuvuga ngo mbere ngo byagenze gute ido ni izo ko umuntu abasanga yabwiye neza uko bimeze neza ariko mugabo cyane wabwiye cyo nuko urumva abo bariko batanze bobo bera ni ukuvuga basigaye batanze ariko ibintu bakishwa kubandana yabakorera ko kugira ngo ariko atwari bagize bagiye muri aya makosa rero bimeze gutyo ndetse icyo nabwiye cyo nuko bari bavuze ko abana kuko murazi ko umuntu ya Kiwundo nta bohero rihari ry'abarabigeme cyangwa abapasoni aricyo gituma bashavuga bati abana bose boca badamuze muri mu bihe byo mu buryo by'ingozi rero ibyo niko bimeze ariko ikindi babwiye nuko naho bimeze gutyo urumva urumva turafite ni ukuvuga abana barashobora kubana mushinga manza twumvise ko agomba kunguruza urwo rubanza hanyuma kandi tutakwikora we nyine mu kigo kitarenza amasaha 48 kuko rero niko byifashe rero netwe natwe nk'umunani nta kuntu tuba twikurikirana ku muntu ku muntu utazi ukuntu tuba turubaza byaho bigeze nibyo nashakwashikiriza
ego hanyuma hariho uwitwa Abdule ya telefone mbere ko muza kumuronga avuze ati abo bana baremera ko babikoze nimba barabikoze babikoze babishaka canke bavuga iki
uko imeze urumva n'umuntu tubabwiye cyo curumva nuko urumva kuko nuko bavuze ko bashaka kubana ya matohoza birekana yuko abana batabyemeye urumva rero rero kandi uko twabyumvise nuko ibitabo byabaye mu byabacyinduka niko abana basikira bararoze ibitabo n'ibyo byashye imbere hanyuma yo mugabo cyabize biza hari ntawuzi neza ingene byage ntawuzi neza by'ukuri ukuri akuri rero dutse tumurumva mwubitse ko basabye ubutungane basabye ko ngo ikiringo cyo kwadanya bagira matohoza rero nuko imeze urumva yo nta abana bavyemeye ko bavyemeye aho urumva ngira ngo wacha basiga ibihano
hanyuma hari hiriho ayo matohoza ariko rakorwa ku ruhande rw'ubutungane mu runani namwe hariho ayo mwa muri komurakora kuko twumvise ko ari bitabo vyaje biva babatiza kugira ngo umuntu yemeze ko ari bo babikoze harakenegwa matohoza bashobora kuvuga ati twebwe ije bitabo twabironse gucyo bimeze gucyo kandi wundi mu Burundi bitabo biratirikanwa umugasanga aragifashe hagihaye wundi ku ruhande rwanyu n'icyo muri komurafasha nk'urunani
arabigende yo burana kugira ngo ntago mwana byukuri ava agira ingorane ava arenganywa kuko murabona nk'umwana umwana ayiga mu mwaka w'indwi hanyuma ugasanga kumbure byashyize ugasanga yapfunzwe bivuye kumwikeko akamara imyaka akamara imisi n'iminsi mu byukuri ndagahamaga akomeye cyane rwose kuko urumva abatayibyigwa ababyeyi bari mu maganya mu byukuri bintu bibaje cyane aricyo gituma byukuri kugira tuti ukuri kose kuri barabe neza ntihage umwana ava agira ingorane atari ni ukuvuga ntihage umwana ava ahogwa ubwikeke rero ni ibyo ngira ngo umushingamanza rero nawe ariko arukurikirana urubanza turizeye ko byukuri ngira ngo abana bazokwezwa
hanyuma mbega umushinga na Ferdina mwarabonye ibyo bitabo bavuga ko basibanganije mwarabyiboneye n'amaso yanyu
mu byukuri jewe sindashobora gushikayo mu rumva twarumvise ko bavuga ko ngo byasibanganije ku gice kiza ku maso ya imuhi igihugu rero zisigaye mu cyangwa akibona mu twarumvise ko twabyumvise ne ko bavuga ngo ngo ntabwo kimeze twabyumvise
hari isano bya bifitaniye na bimwe byigeze gusibanganywa muri 2016
izo kwitora ko ivyo n'ibintu byoroshye kuko uko uvuga ngo kuko deja kuko nguna munsi nkuko mwabyumvise urumva ntibayafata ko n'abana ariho babinabikoze urumva kuko ari isano kandi tutabona neza ibyo ari byo tutabona neza ko abana ariho babikoze biyogora kugira ngo kwemeza byo tugora
mbe abo bana twumvise ko ari 15, 16, 17 na 17 bari mu wakanga
bari mu mwaka w'indwi
bose barigana mu ishuri rimwe
bari mu mwaka w'indwi bose
hama ibitabo byasibanganije ni ibitabo byerekeye icigwa kimwe
ni bitabo byerekeye icigwa kimwe ibyo twavuze ngo bitabo bya science ni document
Ejo gye America Washington ditse mu kirundi mu kinyarwanda kiganiro ni muri isanga kwa gatatu mwari mumenyereye ko tuja mu vyamagara y'abantu ariko twashinye kugaruka kuri kino kibazo c'abana bapfunzwe bagirizwa yuko basibanganije ifoto mu kuri igihugu c'u Burundi ariwe Pyankuru nziza ku rongo wa telefone trase abanyagihugu basutwazo dutandukanye sabatora twumva
yego neza ndabumva radio y'u America ndi hano mu Rwanda mu murenge wa Mubuga mu kagari ka Nyagatovu hano ikarongi nubwo dufite ibazo bya neto akariko ndimo ndabumva neza
akabazo canke intererano kumutsumire
nabikurikiye cyane abarabana baviza barundi basibanganyije ifoto y'umukuru w'igihugu
baracarabera sabato
abantu bose baza agaciro k'umukuru w'igihugu sabato ufite ubudahangarwa
cy'abantu minite sabato
bagomba kubahwa kandi ntabwo barara abana bayobewe ifoto gutandukanya ifoto y'umukuru w'igihugu n'ifoto y'undi muntu mu byukuri nge mbona nubwo bahanwe ibihano byinshi by'imyaka itanu n'imyaka myinshi ariko bagombaga guhanwa koko kubera yuko bari bakoze icyaha kandi kiriya cyane icyaha mu mategeko n'icyaha kigomba guhanwa umukuru w'igihugu ni umuntu ugomba kubahwa no guhabwa agaciro
sabatora twumva
kuri hari ikintu nashaka kugarukaho niba barabikoze bari mu ruhame mu bantu benshi icyaha kigomba kugira ubukana kuruta uko baba barabikoze ari abo bana icumi gusa bakabikora ubwabo ntabwo bagombye guhanwa igihano kingana kuriya.
Sabato uri kuri atwumva
benshi cyane mu isoko cyangwa nko kuri asambroma mu kigo ku mashuri bakabigerekana abandi bana ibihano bigomba kwiyongera.
Sabato
hari kibazo nashaka kubaza. Muri kunyumva neza?
Urashobora kutwumviriza imbere kubandanya?
Yego.
Ugambere abo bana nabera uvuze yuko babikoze nta numwe aravuga ko babikoze mu gihe bataracigwa urubanza baguma arabera. Ubwa kabiri nta gihano baracigwa nuko bashobora gucigwa ico gihano c'imyaka 5. Ubwa gatatu sabana 10 na bana 7 barabana 7 mugabo ubu ni batatu basigariye. Akabazo kawe rero.
Yego murazunga.
Mhm.
None nagira mbaze iriya miryango mpuzamahanga ya Human Rights Watch n'indi miryango irengera agateka kazina muntu ikunda kuvuga iyo hagize nk'umuntu urugo urukwagirizwa icyaha, noneho bagahaguruka bakavuga yuko abo bantu batagomba guhanwa cyangwa se bakavuga yuko abantu bari kuzira akarengane. None nagira mbaze ese imiryango ya Human Rights Watch irashaka yuko abantu bagirizwa ibyaha bajya badafungwa cyangwa ntibabiryozwe kandi niba bakoze ibyaha? Nge numva bagomba kudusubiza kuko iyo miryango mpuzamahanga ikomeza kugenda ivuga yuko abantu bagomba bahohotewe, kandi nge ndabona umuntu wese wakoze icyaha agomba kubihanirwa niyo yaba ari gukekwa, ariko agomba gufatwa mu gihe bari gukora itohoza kugira ngo akurikiranwe, ariko imiryango mpuzamahanga ntivuge ngo ari guhohoterwa kandi aba yakoze icyaha.
Ugira umunsi mwiza.
Gukurikiranwa baze kubidusubiza, murakoze cyane.
Ugira umunsi mwiza ngahambwe guca Rwanda. Mwumvise akabazo ka Sabato Ferdinand.
Nakubye cyane kandi nibaza kongera ngo nakubye nayo ikigenzi za cyane rwose yabarije.
Yego.
Mu by'ukuri twebwe icyo twavuga twebwe nk'umuntu nani nuko burya twebwe umuntu wese uko ari kose naho iyo mwana umuntu wese agize ikosa by'ukuri twe tuvuga tuti nahanwe, ariko twe tuvuga tuti tuya tuti ahanwe mu by'ukuri bigaragara neza ko ari we yakoze ikosa. Kuko rero mwabyumvise nuko abana kugeza uno munsi ntaho fata ko ntabwo ngo nibo, kuko mwabyumvise ko urumva amanza amatoza atabandanya, ariko twe tugira tuti dusanze by'ukuri ari vyo n'abana bafite kandi nabonye kuko burya icyo nabwiye cyo nk'uko na umuntu yanaheze kuvuga ko mu kwiga ihuru umuntu adasanzwe n'umuntu twese twubaha n'umuntu by'ukuri atahuta kwiyubaka ko rero nitwa gitwa tugira tuti ntawuvuga ko dusanzwe by'ukuri bagize bakosa nuyaza ko problema abana n'abana bohanwa kumbure ngene bahanwa ibintu kundi kunde mugabo ariko nyaza ko ngirango ko iko umuntu yokwereka yobereka kugira ngo nabandi bana neza n'ajya hejo tubase gufina kumbure ku bintu gatejo gufina ko
baramutse bahanwa
ntagira ngo twebwe nk'umuntu andi twebwe ntagira ngo tuvuga ngo ntibahanwe tuvuga tuti mu byukuri ukuri kuja habona ntagira umwana n'umwe byukuri ahogwa ubikeke
hanyuma bahanwe bohanishwa igitabo mpanavyaha canke bagahanishwa amategeko kwishura kuko bari kwishura
cyane kumaze tokibazo muri kuri ko twebwe ko tubibona nuko burya muze muri umwana giye makosa kwishure abafite amategeko amura kwishure no kuvuga hari byo bita reglement scolaire no kuvuga amategeko kwishure, kandi byo kuna nyene ko tuyazi na amategeko afite atekanye bitari bike atekanye ibihano bitari bike. Rero umwana rero mbatubwira tuti ari kwishure na hanwe amategeko nyene amuhande by'ukuri, hanyuma kugira ngo nabagenzi biwe nabo nyene babone ko bagitwa tinya kuko burya ni cyiza ko burya abantu bose arya abatumbire hose mu masosiyete yose iyo atagwana kugiyeho ibintu bashaka kubera nabo ugasanga abantu bakimenyera. Rero tugira tuti umwana naho iyo umwana nawe nyene akagira bakosa amateka arahari byo kuri nyene aheze akurikiza nyene kurya meze.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda murumva ho Finadebe ihagaze ati abana baramutse bakoze amakosa niba hano ariko bahanishwe amategeko agenga amashuri ibyo bitabo mpana vyaha bibe birabangire gatonya. Twese Celestin ku yindi murongo wa telefone. Celestin Kaz
ndere neza ku ijwi rya Amerika
twaramutse kandi turaza kwirigwa akabazo canke intererano ku mutumire.
Akabazo mbanza kuvuga nuko nabonye kiriya gihano cy'imyaka 5 kwa bariya abana cyaba kirengeje bashaka ibihano byoroheje. Hanyuma ku ntererano nuko ubundi umukuru w'igihugu hari hose ku isi hose agomba kubaho, si n'umukuru w'igihugu wese n'umuntu mukuru yakagombye kubaho n'abana. Nkaba numva rero nkurikije uko ababyeyi ubushize batakaga amategeko aramutse abafashe n'umukuru w'igihugu ababyeyi baramutakiye baza bavuga ngo burya umuryango uturuka mu kibano. Perezida nawe kuko numvishe bari ababyeyi bataka cyane ati ntabwo ari twe twigeze tubatuma ntabwo nanyi n'abavyeyi bigeze batuma hano mu Kinyarwanda turavuga ngo amatako y'umwa y'umuvyeyi acumura yicaye uri abavyeyi nabo babona ko basa n'abacumuye ndumva baratakambiye perezida w'i Burundi ndumva nawe rero yareba nubwo ubutegetsi cyangwa se ubucamanza bwabahamye icyaha ariko nawe akabagirira ikigongwe kuko bakiri batoya bakaba barebwa akanyafu koroheje mu Kinyarwanda niko tuvuga bakagira icyo batinya kugira ngo kuko bakiri batoya ariko ntibigere aho bahabwira iya myaka itanu murakoze
murakoze ubwira umunsi mwiza ego Ferdinand ibyavuze Celestin murabyumvise none ubu abana aho bari mwarababonye ba muri FNADEB bamerewe gute muri bo hanyuma haraba abo bafise bariko barabunganira bazoshobora kubaburanira
ego murakoze cyane kumeze cyo kibazo ariko hariho ikintu bagiraga ko bagira bazibazo bavuga bati imyaka itanu jewe rero simbona aho ibyo bintu babikuye kuko jewe icyonzi nuko uno munsi twabyumvise nuko bagize uko bafashe ingingo fata kibanza yo kuba bagumizayo ni ukuvuga iminsi mirongo itatu nta myaka itanu rero nahamwe nize mbona ibyo bintu
bavuga ko ari nk'ahamwe icaha cobagira ntibabibaciriye ariko atsenge nk'ahamwe icaha cobagira bashobora guhanishwa igihano cy'imyaka itanu
yego cyane rero ngira ngo nibyo nkuko baheje kuvuga ati atabana bashari bato kumbure no kuraba nibyo ati yabwiye ati ndetse atanga n'impano yabwiye ati burya umuhigo n'umuntu adasanga utabutse umuntu wo kuriraho utse umuntu wo kubwira ko ibintu amakuru yakubwiye ko gusinya ko gutyo ati ndetse naho iyo ari uwundi muntu wundi mutegetsi wundi nta kumukina ko nguze kugira amakosa nkabe nayo waje umutuka cyangwa wabonona ifoto yiwe n'ibindi byinshi bibi nibyo twe natwe tuzima gutya n'ukuri nta muntu umwe no munsi ariko ko yofatwa nabi rero no kuvuga ko bikeneye ko abana niba bazi makosa bo hanwa ariko tugira tuti n'abana nibyo tuzaje burya umwana afite imyaka cumi n'itanu abakiri muto buri umwana we musanga ari nahabwa ibintu kumbure ugasanga bigize atarize no kuyumvira atazi n'ingaruka bitaye ugasanga nibyo gufina nyine ugasanga mugabo ntabwo neza ingaruka yabyo ariko rero urumva mugabo ko abana niko ravuga ngira ngo ntabafata ko ntacondo bavuga ko urumva nkuko mwabyumvise baracera kugira umuntu acera ntawe twovuga ngo uno munsi ngo yagigwa ikosa rero urumva ngaho byacagoye gato urumva rero nico twa tuga tuti reka ahubwo turabe ngine ubutungane bukore hanyuma ngira ngo azaze bashikize ingingo atari kera kuko nababwiye ko gusuba amanza ko nabyumvise ariko yitegura kugira ngo yunguze ku rubanza umwanya muto cyane tugere ko ngira ngo kungure ukuri kuzahabona rero nibyo rero umukobwa n'umubyeyi nawe nyene ntiyabona uko bimeze akabona hamwe byose bikabagira nibaza ngo sinamuvugira mugabo ngira ngo uko bikote ngira ngo azoraba ibibereye nawe nyene turazi ko ari Kibarundi
turase na Gilbert yundi mu rongo wa telefone Gilbert Ikadze
alo
Gilbert Ikadze ego uherereye he
muntara ya Bururi
ego nakabazo canke intererano ku mutumire wacu
intererano
duga ku ijambo duga ku ijambo turakumva Jilbe Jibetumva agatelefone kiwe kadashobora kateko kararengana muri kano kanya hama Ferdinand hari haba mu Burundi canke mu bindi bihugu bitandukanye ivyo bita caricature aho usanga umuntu bacishamwo bagacapa utuntu dutwenza abantu bakagira ikibice mu bicapo bitandukanye kandi ivyo navyo bigashobora no gufata abakuru b'ihugu batandukanye ndetse n'abandi bategetsi ico hayico muri ko umuracibaza ko nkamwebwe ko bishobora kuba biri muri urwo rwego
ariko nibaza kugira ngo ko nibaza ngira ngo ko ndabyumvise ngira ngo ni bya karikatire kuko karikatire urumva ko mure ni ibicapo umuntu ashapfa akagihageza kuraba umuntu akamucapa ukuntu 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 then umwe ngo sinofata ko ibyo bisaze si kuntu byita ngo bita ko cyangwa kandi burya abantu bagira karikatire n'abantu mu kuri bahinga bari abantu baciye ubwenge bari abantu bize kuri bazi ku basa abantu bafata bajya abantu sinofata ko bari ku rwego ko ndashaka kugira karikatire rero ngira ngo sinofata ko yo no bigenya muri muri ubwo buje tere.
Ego trust na shimira imana kuri ndi murongo wa telefone shimira imana ikaze.
Ikaze cyane.
Ego aho uherereye?
Merereye mu Bujumbura mu Gisagara umwanya tuvugana mpagaze mu Kigobe.
Nakabaze canke intererano.
je nagomba guterera ikijanye nico cyo kuvuga ko abana bafashe ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo byabo bo kubwanje nibaza yuko batubibahora rwose ubifata ibisanze abana baba ari abana nyene ego nico kintu nibaza ko uko byogenda
murakoze cyane ugira umunsi mwiza yego hanyuma gafadina sibintu bibaye rimwe bibaye ubugira kabiri hari ico muri ko murakora ku rwego rw'amashirahamwe aranira ineza y'abana kugira ngo bashobore guhimiriza nkumbura umwana aravuga ati je naracafye ncapa no ku ntebe nkacapa na hehe kandi gushiramwa gakaramu gatukura canke ka gase irindi bara nabigize ntazi byo ndimo hari inyigisho ziko ziratangwa ubundi abana ku mashuri barigishwa bati uyu muntu ntimugakore ko naho hari foto
mwaza tani kote kandi zi kuizewe ito sato mbuze ni sato kicheki kwa kumutima kandi tumazini tunavivuga yango mumarada tando kanyi no kubuga iyo mizimeze kuchimuzi kuri umasakona kwari kibazo kandi niho munataza katora mbuja na busha utori nisu kibazo ikazo kitara woneka leo mzi kuri fati ya kuzi wino ujaba aye mwaka wiyo mwini suna katanda tu ndeteno mwosu mkabu wanako jisubili ye tukwewe mwagizo sushavidu ha inyigi isho leo kubuga kwa kutwewe unamwosu haja muna kabona ko hari ibikenewe cyane gose kuno munsi haba ababyeyi ababyeyi ko bakwiye gutanga guha indero abana neza akabwira inyifato basiza kugira haba ku mashuri haba mu kibano haba no mu nzu y'ukuri umwana akamenya neza akamenya akamenya atasha kurenga no kuvuga akamenya inyifato ibere inyifato itamutere kibazo haba ubwo nyene cyane haba no mu buzima bwa haba no myaka yo kurikira ariko rero ngira ngo ico no kuvuga nuko burya rero murabona ko umwana nibyo umwanya munya umarana ababyeyi n'ubundi amarana n'abarezo ku mashuri turifuza ko by'ukuri haboneka inyigisho ku mashuri kugira berekene abana ibintu bibereye kuko burya hari ikintu hari ibintu abantu bakwiye kumenya ko abana cyane cyane niko ndavuga ko niho n'umunsi tero tuvuga ko bakwiye nabonye kumenya ko hariho hariho ahantu hateye gushika ni ukuvuga baronke inyigisho by'ukuri baronke inyigisho zijanye n'imyifato ibereye ku mashuri ndetse n'imuhera kuko mwumva ko umwana abana bene abo bagize nk'ibyo urumva ko ari amakosa akomeye cyane rero niko navuga hanyuma ikintu navuga kindi waheze kuvuga agize ati tujewe tuko nibaza ati nibaza ko abana atabantu bafite ntawe nubu bijya ko cyane by'ibihano kuri abana rewe ngira ndi umwana by'ukuri umwana uwo ari wese yohanwa agize amakosa yohanwa kandi ibihano by'abana birahari niyo ngira ngo niko kumbure umubyeyi umwana niyo yagize amakosa uheze ukaraba uri umubyeyi ukaraba umwana urata umubwira imbabazi birashoboka ariko mu by'ukuri burya ari ibihano abana ushobora guha umwana haba muhira ndetse haba no ku ishuri
hanyuma ibyo bitabo navyo by'amashuri binjamo amafoto yaba ashobora kuba y'umukuru w'igihugu canke ikaba y'uwundi Jojo murabivuga ko iki ubundi niko byabwirije kumera igitabo cyabwirije kuja kwa ayo mafoto ntibiduhava bituma n'ubundi uyo mwana igikosa ariko ratabizi gusumba mu gihe igitabo cy'ishure akenshi uhurusanga kuva kera carimo ibitandukanye bitarimo amafoto ga Sandina
yego murakoze cyane kubaza n'ibyo urumva mubivuze mugabo ngira ngo twese turaje giye twiga amashuri mato mato ngira ngo mwese mwazibuka turabona rimwe na rimwe ita wasanga wasanga ubona ko bikoma foto y'abantu rero ugasanga akabekera nk'umuntu kanaka w'umutegetsi kana ukabubona ko byuko bikagaragara rero nibaza kugira ngo sinofata ko ngo hagiye mu ifoto je ku bwanjye sinofata ko ari abakozi rero ngira ngo ibihambaye gusa no kumenya ko nuko abana bamenya by'ukuri uko igitabo cy'ishure kwari kutubaha bakamenya bagifata kugira ngo by'ukuri icyo gitabo kimeze gitabo kimeze neza gikoreshwa n'abandi kizokoreshwa n'abandi bana bande kuko uno munsi nayikoreshwa uno mwaka hanyuma umwaka uza kazokoreshwa n'undi mwana wundi rero byakeneye ko rero ko umuntu amenya icyo yubaha ngira ngo kumbure ngira ngo sinofata ko amafoto agiye koze kuganda sinofata ko ndetse mbona hari amakosa
hanyuma rero tugarutse kuri amategeko agenga amashuri atandukanye ya yandi reglement d'ordre intérieur bavuga mu rurimi rw'igifaransa kera hari abamwe ati umwana aracegwa tumukura 3 umwana gatisha tukamukura 10 tukongera tukamuha ubusa yaramuka ko zibi bikagenda gute ubu amategeko ahari mu mashuri atandukanye aratomora neza ico umwana abwirizwa guhanishwa mu gihe yononye ibitabo by'ishuri haba mu kubitabagura haba mu gusibanganya ivyo vyose bishobora gusangwa muri ico gitabo yabaye mafoto yabinyandiko zitandukanye
ego cyane kumubuze kuri burya munzu mategeko y'ishure ngo tubizi tsazi ko byukuri harimo ibihano bitandukanye ndetse n'umwana yananiranye urashobora kumwirukana hanyuma ukamuta umubyeyi akaza kugira ngo ikibazo cy'uwo mwana mukigire hamwe atigire hamwe n'abigisha cyangwa n'abarongoye ishure cyangwa umwana ukamukura nko kubivuze ukamukura amanota mu ndero nibyo bivyo yategekanije byukuri birahari rero nibyo twifuza kandi ko nkuko byanditswe bitekanijwe twifuza ko biheze bigakurikizwa nkuko bimeze
nako uvuga kuri ico caha co gusibanganya ibitabo canke ico iyo kosa ryo gusibanganya igitabo ico co hari haho gitomoye muri ayo mashuri atandukanye
kumurizanye n'ibyo gusibanganya ifoto kumburengera ngo sibintu twafata ko ari bya kera cyane nkuko mwavyumvise iwacu byatangiye kuboneka mu mwaka w'2026 ni ukuvuga urabona ati imyaka ishaka kuri itatu ni ukuvuga sinofata ko burya amategeko y'amategeko y'ishuri cyangwa ndetse n'amategeko yandi ayine y'igihugu amategeko arahindagurika ni ukuvuga ibintu byose ushobora gusanga bitanditse gutyo mbwa ukeneye guhana umwana by'ukuri ukeneye kuraba ingene umuntu ku murongo uko bikose ntubura ibihano kizanye n'ikosa be iryo
hari amakuru mufise ku byerekeye abo bana ko abigisha bakibona ivyo bahanuye imbere y'uko bishika mu butungane bakavuga ati ibi bintu naho bitoba biri muri abo bana bari bafite ico gitabo bakavuga ati ntihagire uzosura kubikora twamaze kubona ifoto imezi ibiri ivyo bitabo bakabikuraho bakagira iki hama bikongera bikaba hari cyo bacarabaye
cyuko hoba hanuye
umwigisha umurezi yoba yarabanje guhanura kibona akaba ariko se rikomeje kuba inyuma y'uko bahanuye babuvuze ati ibi bintu ntibigakorwe muri ibyo bitabo
ko boba barahanuye imbere y'uko biba
ko boba barahanuye bakibona ayo makosa muri ibyo bitabo imbere y'uko bishika mu butungane
ko barahanuye bahanura
abantu abayobozi abarezi abigisha kuko ico gitabo ngira ngo ababibonye ubwa mbere harimo abana n'abigisha bakavuga ati ibi bintu ntibigasubire ntimukabikore
bo izi okumeno abasanga ndabahaye inyishu ntashokomeza neza yego
twese na Jonas ku yindi murongo wa telefone Jonas Kaze
mahoro mahoro
yego aho herereye hama kabazo canke intererano
mperere ibujumbura hantu bita mu Kinindo
nakabazo canke intererano
yari nk'intererano kuko na njyewe nari numva yuko abo bana nyene bisanzwe barakosheje mugabo umwana mu kumuhana si kumupfunga ngo umushire mu munyororo ahubwo uramushyira ahantu nyene ukamukosora nyene ukamwereka ko ikintu yakoze atari cyo ku bisanzwe ngira bari bafise nkeka umubabaro w'iyo foto nkeka basibanganije ngira nibwo buryo bari gushobora kwerekana ko uwo mubabaro nyene wabateye nyene bijanye n'iyo foto urumva barasibanganije bafise ikintu impamvu urumva bafise impamvu babikuye urumva rero yuko inyishu atari kuca babashyira mu munyororo ahubwo bari kubashyira ahantu bakabahanura bakababaza impamvu yabikeye bakora ibyo
kandi urumva baracara bera ntiba sinabo gushika ino saha bashobora kuba atari nabo babikoze
nabyo ne birashoboka nyine kuko urumva ku bisanzwe mu Burundi hari hakabonero nuko rimwe na rimwe abantu batabizi bashobora kuba barabarenganije
urakoze ugira umunsi mwiza Jonas
ego
Ferdinand murumvise ivyo Jonas avuze sinzi kwa co musomo bivuga ko namwe mwavuze ati kuva mu 2016 imbere yaho ivyo ntibitwari bwa vyumve hari insiguro mubi
kavyo kuri zero ngira ngo ntaco nofata ko ngo sinovuga ngo kumbe ngo byavuye kuri nibi no ava nsanga ndabayeshe ariko nagiye nabwiye ko kutavuga gira ati byakuba byiza kumbure bahereye kuguha impanuro abana ntibasubiye hutse kubapfunga n'ibiki akavuga ati ari byiza kabona rimwe na rimwe usanga byabaye hano fata ko uno munsi ngira ngo turaje aho uno munsi ibintu bigeze ngira ngo ngira ngo nkuko mwavyumvise mwumvise ko uno munsi bafashe iyo ngingo yo kugira ngo abana babandanye bafunga mu kwinda ko amazi amatohoza arangira uno munsi we tugira twego tugira tureka turinde turabe ubwo banga gungurudwe hanyuma kumbure se twabwine nimba kumbure ari ibyo Rwanda cyangwa ari bindi ngirango iyo twagirango tuzogira twaje kubona urubanza zocika kandi tweza ko ngira batari mwari kandi icyo twosaga gusa nuko gusa byoteka cyane uko kumwa uko umunyu usurengana uko umwana afunga umunsi n'itibiri niko agira gahombo kandi cyane niko ababyeyi bagira gahombo kandi cyane twifuza ko byukuri niyo urubanza rwakongurwa twifuza ko utungane gutegura cyane kugira ngo wabwande byukuri nimba taribo batamakosa afite byukuri baheze batahe wabo kugira ngo bandanye buzima bandanye mashure uko amashure niyo ezaza kaba buzima mu kizonzo
cyose kandi nana ku yindi murongo wa telefone ya Ikaze.
Hello
Ikaze ana
ego ndakumva munyamakuru
ego nakabaze canke n'intirano ku mutumire Francine Nasimba ruhije munyamabanga mukuru wa Finadep
oya ni intererano ndibuka nigeze kuba ndumutumire nkuko kwa Ferdinand aho muri radio yanyu ku itariki 27 z'ukwa gatandatu 2016 natumiwe na n'umunyamakuru Kamirini n'ukuri twebwe iki kibazo cy'aba bana basibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu ubusobanuro bwabyo nta bundi yewe sinzi ko uwo mu mwanya nkakwereka nkakubwira icyo kibitera rena uyu mukuru w'igihugu ubu dufise yaje 2005 aza ari umukuru w'igihugu mwiza yumviriza ibibazo by'abanyagihugu akundwa n'abanyagihugu kanatsinda yaratowe atorwa hafi 65% ku ijana 2005 aramamara abo muvyeyi w'abarundi bose abo muvyeyi w'abakene cyane cyane abo mugenzi w'abana abo mugenzi w'abasportif ariko 2010 bigeze ibyabaye mu bundi mwagiye mubona leta yiwe n'umugambwe wiwe bagumye bakora ibintu muvuga bitari byiza abana bishe abantu kuva mu bya ruvubu n'ibyahise ndabisubira ngo bya gatundu
ariko turaza kwirinda ibyagirije kuko tudafite urundi ruhande ruza kwisigura
yego umbabarire nyenda kubwira aho byahereye rero bimaze kugeraho yuri kuri ico umuntu hasigara impfuzi yuri hasigara umwica n'umuryango w'umuntu rero bigeze 2015 ho byabaye bibi cyane gose murazi byabaye niho rero hacya hatangura za ndirimbo zamuhayagiza babana bamubyinira ku kibara baratangiye batangura kugutwagwa n'agashavu kubera kubura ababyeyi babo kubura ba onkere babo abatante babo kandi bakwamba kuva bivugwa ngo ni leta yankunzira urumva umwana mu mutwe yasiye developer ko nkunziza ari umuntu w'umugizi wa nabi rero niho byahe nonese ko kuva kera twari dufite ibitabo birimo rwa gasitori harimo ndadari umuntu wari kubwira nasibanganye igitabo kirimo umukuru w'igihugu n'umwe nta n'izi ntaho byigeze biro naho ntibabironderere ahandi
uti nabo bacamanza
rero hari icyo bita situasiyo nyuwanze nibumvirize barabe igituma abo bana bakoze ibyo bintu bumvirize umwana umwe kuri umwe
baravuga bati hashobora kuba atari nabo babikoze kuko gushika ino saha ibitabo ngo byari byaratiwe kugira ngo binde bishika kuri iryo shure ryabo
uko niko nabivuze nawe mu kiganiro cya 27 juin bishobora kuba ari icyo kibazo hanyuma wariko uravuga hari ikibazo wabajije umunyamakuru wabajije Ferdinand ntiyagusubiza neza ati nta kindi gihano bari kuronka muri reglement d'ordre ya reglement scolaire ibaba bafite ku ishuri ego hari article ivuga ngo destruction de jeunes scolaires kuko ivyo ni bijya muri cadre ya y'ikosa rya destruction donc ukwangiza konona igikoresho cy'ishuri
agaca hano wagute iyo yaramutse yononye ivyo bintu
yose usanga bivana kera ari nk'ikirahuri wamenye baragipima mu byeye akaza kwizana bakagisubizamo wamenye umupira hari abantu bamenye imipira ya vore bakayitobora hari abana bonona icuma muri laboratoire barestima bakaraba nk'icyo gitabo kubera kizokora kirakoreshwa n'abandi bana bazoza n'abandi bazoza igitabo n'ikintu kibikika rotire y'amanota 15 abahaye naho abacamanza bagize excès de zere ushafata abana bagatwara muri prison bagacha bagira iki nzo nzo kwibonekesha babone ko uwo mufuke
urakoze urakoze cyane ana
nubwo butabera butari nyene bashaka kwirekana ko bakunda president bamugwanira bagira nzo bibintu kumwana biri byoroshe
ariko ivyagirije tubigabanye uvuga ico uyumvira ivyagirije tubigabanye cyane
yego ico niyumvira je nzo kumwana bo kurikiza reglement hanyuma hakaba nikunishitwa ari kintu bita kwedika abana ega abana biki gihe munyamakuru ntameze nko twe twize a notre époque twarubaye ikintu bagutoza kubaye ikintu kiwanyu n'ico wundi none ubu abana biki gihe urabona abana biki gihe comportement zabo n'ukuri nimba ari situation bakuriyemo y'iki y'ibintu byose donc byose abacamanza babirabe president kumutabura gutabura igihe none se ko hari ibintu amanitseho ngo dusenga dukora ku mabutike ku makiyosi iyo bitabutse umuyaga ubitabuye hari gusanga ariko ko kwiye kwatabutse hari gusanga umutwe we wavuye ivyo se ni foto yiwe iba yononekaye ni ivyo kati batabigira ivyo nivyo barakwiye kubihanira mu kigo bagahana abana bagatuma ko ababyeyi bakaraba nujya ngiye nakubwiye origine y'ivyo bintu uzosanga uwo mwana afite ikintu aruprosha perezida rero kuri agaragaza umubabaro wiwe ataburi iyo foto cyangwa akayisibanganya kugira yumve ko yoba yihoye ka kababaro uyo leta ncanke wewe yaramuteye n'ivyo
ugira umuntu mwiza ana urakoze kuvyumviro vyawe Ferdinand ku ruhande
niko ndavyumva niko nabisiguye icyo gihe hari 2025
urakoze ugira umuntu mwiza
ego ngegeje kwishura kuri cyo kibazo cyo kwa ngegeje kwibaza cyo kwanze kwa Alain ndiye azakungira ngo ukavuze yavuze ati yo yiza kumbe ukuntu abana babona mukuri bihugu ndetse nafuze ni njanye ngo nabatabanza babari imbere n'ibindi ariko ngegira ngo kwibaza n'umuntu andi twebwe ivyo n'ivyo twoza mutane kuko twebwe uya tuvuga ikintu by'ukuri nuko twa tugifite icyemezo nuko mu kino gihe no munsi niraza ko nta kigwa kirakogwa uno munsi cerekana neza ko abantu bafite kubabona uyu tanko uyu undi bidanye kumwe n'ibihe turimo rero ngira ngo muri icyo bimeze gutyo rero neza ko ngira ngo ibihambaye ndetse n'ufata ko nditwagwa ko yo ku ruhande no ku ruhande n'undi mwana n'ishina deve ko ngo bya iba twewe igitito iba ko ntacho tubona ntacho tuzi rero ngira ngo ni habo nayo byigo bizobirekana niho twese twagira tuti tukashikiriza uko icyo kigo izotayi duhaye rero ibyo ntabyo nazakunda no zamutane hanyuma yakoze ku nkosoya dati tibiye bidaje nanze na no kono ni foto avuga ngo ngo indesition scolaire bonde bien scolaire bon idio n'idio rumva rero hano kandi navuze rero kumbwira nti kuri kose kugira makosa yose byabaye barondi ikosa by'ukuri bijanye ikosa ntagiye ntibodi bura mwabye kende ko by'ukuri yo reglement scolaire koko irahari ariko kugira ngo ikurikizwe twifuze kujya riteka uko kugimeze by'ukuri isomwe bayirabe barabire ngende bo hanabana by'ukuri atababaje kuko navuze ko abana nako kuri zindi tangura abana byabiragoye araho mwana bibintu atazi ndiye kwaragira rero urumva biragoye by'ukuri ariko ngira ngo reka tunye turabi iyo bitera bija ngira ngo vuba cyane ngira ngo bizodadanuka kuko nabwiye ko no munsi ari amasaha 28 asigaye kugira ngo ngo bibazo cyo kongurwa
numva ala kandi aragaruka ku kintu cyo kico kibazo gishobora no kuba ikibazo cha politika muri Fenadebe mu byumvira kwiki
bon sa politique jewe twese tutabira urumva byo twa gutora neza ko ya politique byo tugora kuko nta byemezo dufite ko ya politique twebwe no munsi kandi kuri ndezewe nito bitangira nti jewe ko turaba twebwe tumva ko ya urumva uko bikose ngirango kugira ngo bafate abana ngirango uko bikose bara ari uko bikose ibyo bitabo byaronekanye uko biraboneka rero urumva yavuga uti kumwe nta nikibonekamo nibyo bavuze ngo bizi ya politike mbwa muri kano kanya zose bavugana jewe sinovuga ngo ndabyemeze ko ari ya politike ariko ntibasanga
bya politike nashatse kubwa ya politike yavuga ati agishika byagenda gutyo amaze imyaka bihindukira gutya politike iratandukana iragaburura isubira kuza gutyo maze iyo politike nyene yahindutse bwe kugasanga nabo bana byarabakozeko
niho navuze ko ntakigo no muskekana uno munsi kuje na politiki no munsi nge nabana bamwe nabandi babona ngide byagira hinagurika ntakigo no muske yabone kandi wacu mu gihugu twofusha gufatira ko ari cyo gituma no gira ntije ko bya ibya politiki ntaje no da mutane je
mbega Ferdinand murafise mu runani Fenadebe nk'abantu biga imyitwarire y'abantu ko abantu bigenza psychologue n'ibiki hari abo mufise mu runani rwanyu
mwakoto chane kwa seburi ya nisho na ugia nuko buri ya urunani buri ya ni urunani nukupuga urunani nukupuga na mashira hamge nukupuga urunani na mwosi chena bebe yungu mashira hamge atanu kanye mashira hamge ashkemi nungi nungu ni ndugu yose vyu kwa alimu ya kata kawana aliko wafise umwe yose usangi kise ije isangi ije ino kuitamba seribu ya tanu kanye itanga ilo mwana mashira hamge gize urunani chena bebe tuafise mgo tuafise mgo avizi ya psikoloji tuafise mgo abatanga seribise itango na psikologi ibizani mwere ya bantu tuafise vyu kuri hanyuma rero ndetse ngira ngo muri iminsi igenda ngira ngo twari ko twibanye ko abantu bakiri hari rero urumva twari tutako bagenda kugira ngo babonane hanyuma bagire baganire barabe ico bofasha
nako kabazo nashaka gushika ko murumva ko mukanyishuye twese na Fidel ku yundi murongo wa telefone Fidel ikaze
ego ndabumva
ego ni kibazo canke intererano duga ku ijambo
ngomba bate ndo abo bana bashobora kuba bari yoneje imyaka yo gufungwa kugira bake bishyirwa mu mvugo za politiki kugeza kuri icyo kigero kuko je nibaza ko abana bakoreye icyaha ku ishuri batabahanwa n'ishuri ryabo sinzi ko ngende bacyabikora ku ishuri bitananiranye bagacyabiduza ku buryo bigera aho bijya mu rukiko icyo ni kibazo cya mbere baza kunsigurira ko abana bari beneje imyaka ku bantu bafite wenda ubwenge bwo kuba bazi ko icyo ari icyaha kuko ni ikintu gikunze kuba kizwi n'abantu bakeya na cyane cyane abantu bafite imyaka mikeya hanyuma urwererane yaje nkajya mvuga nti rwose bakagombye kureba ukuntu biyambaza abapsikologi kuko mutamuhejeje kubivuga waraho usanga ari ikibazo kugiyagashikiye kuko ndibuka vurema natwe mu myaka ya mbere ho iwacu muri Congo tugeze kugira umuperezida biba ngombwa ariko atangaza yuko ubwoko bwacu babwica hanyuma bigera gihe twumva yuko ibintu byose byabaye bakuru bacu bapfuye ko aribo babishe ibintu byacu zagiye ko aribo twatwiraho nashe nk'imyaka umenga nk'umunani kuko umunsi batubariye ngo yapfuye nibuka yuko hano twakiye tuvuze induru tumuyegeye ko turi abana turirwa turaririmba kuko twe twari tuzi ko umuntu watugirira nabi avuyeho
uwo muperezida
usanga n'abana harimo urwo rugero babikoze
uwo muperezida
rero biyambaje abapsikologe kugira bazi kubafasha mu guca imanza abana ntibacibwa imanza nk'abapociste bacibwa imanza nk'abantu bakoze icyaha bakizi murakoze
uyo muperezida Gafidele yari inde hama ubwo bwoko nimba atari ibanga n'ubwa
ake ni umuperezida wacu wo kukuruke Kabila umwe yitwaje Imana ye nubwo kunyarinda yari yavuze ko abantu bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ngenga nubwo rero bari bavuze ko bicwa mbese abivuga baca bibicara abanyamurenga ari abanyarwanda ari abantu bose baca bibica abantu bose babita abanyarwanda kuko twe nyine tutaribo biba ngombwa ko twebwe twumva ko ari umuntu nyine ari umwasi wacu ari umuntu ubangamiye kubaho kwacu twe twaranije ko twumvise ko yapfuye mugabo tumaze kumenya ubwenge twaje kubabara tumenya ko ari ibintu bya politiki nyine
murakoze ubwira umunsi mwiza ego Ferdinand murumvise ibibazo n'ibyumviro vya Fidel ari muri Republika ya Demokarasi ya Congo
nabyutse cyane kandi yakoze cyane kuvuga ico kazo gukora umva by'ukuri byakeneye ukamenya neza mbega abana bafunzwe by'ukuri ayo bari bwakwize imyaka yo gufungwa ico ni kazo gikomeye cyane kandi birakeneye ko n'abandi bose bari kwatwumvira bumva neza ibyo ari byo ni ukuvuga twebwe hano iwacu uko bimeze amategeko ibyo atekanya ni uko umwana ari iwacu kuva ku myaka cumi na kuva ku myaka ubwa cumi n'itanu gushaka kuri cumi na gushaka kuri cumi n'umunani ni ukuvuga umwana arashobora gufungwa ariko mugabo ibihano bamuha si ibihano bikomeye cyane rwose ariko ukuntu bigabanya rero arashobora gufungwa rero neza ko ngo icyo bita majorite penale ni ukuvuga bamaze kuzikwiza ibyo rero umwana ku bwacu tutabona ko kuri imyaka nibyo nibyo imyaka yo gufungwa bamaze kuyikwiza hanyuma rero icyo kintu ubwo tujyanye nazo nayo zatinde none yaduha karero kingenze byagenze iwabo agira ati twegeye cyo kwana tumukiza kanaka ari byagenze kunuko nize tane gusa duha ubwo buro ni byiza rero nkuko nayabwiye twebwe hano mwana n'umuntu nkuko nayabwiye navuze ko dufite amashiri hamwe arimo abantu batandukanye bize ibintu bitandukanye harimo ndetse nabize ibyo no kwita imibereho no kuvuga bize la psychology nababwiye ko twebwe muri minsi twimbira ngene turuka abantu baje kuraba ingene bimeze kugira ngo baheze barayito interano bashobora gutanga
Sose kandi na Diodone kwinzi murongo wa telefone Diodone kazi nawe. Ego aho herereye hamakabazo canke intererano?
Intererano.
Nduga kwijamba mugabe ucuduzi turiko tukumva turinze kugira ingufu nyinshi.
Nashaka kuvuga ko abana. Mhm. Abana bikurabira baracari bato nuko bavuga ko hari hageze yuko bafungwa.
Mhm.
Kufungwa ndumva birashoboka ko bafungwa ariko urabye ibintu bakoze. Bashobora kuba babikoze batabishaka cyangwa bakaba babikoze mu byo gushyira nk'uko ibindi bikoresho byo gushyira bishobora kubonekana nimba rero byarakozwe bari bakwiye guhanwa hakurikijwe egrema sikorere bagahanwa n'ikigo cy'ishyure kumbure bagatuma ko n'ababyeyi bakabyika ko simbona ko gufungwa byari biri ngombwa ngo batwarwe na polisi baje mu kasha ni ibintu byerekana ko ari ibintu bya bindi nyine by'intwaro mbi ari ibintu byo kuguma bikwegera ku bantu bagomba kwerekana yuko perezida ikindi kintu kirengeje cyane perezida ni uwo kubaho ariko mu gihe bakoze ikintu kiboneka yuko ari ibintu byo kwishyura byari bikwiye guherera kwishyura bitarenze kuja gufunga abana mu mpine rero ndumva yuko ikibazo cyari gikwiye guherera kwishyura bakaramwe bagikemura n'ababyeyi bahuriye yo kuja gufunga abana nk'abagiye babone ko nubwo bavuga ngo baragije imyaka je nabona bari abana bakiri batoye bari bakwiye kuraba ubundi kuntu bagikemura n'ababyeyi hanyuma nimba ibyo bitabo cyono mu bikariwa nkuko gisanzwe bikogwa ku mashuri natwe twarashiye mu mashuri y'ibitabo bya tabuse barahamagara ababyeyi n'indi gitabo cyangwa ku mafaranga runaka bakayabishyuza bakagura gishashi
urakoze cyane gose ubwira umuntu mwiza Dieu Donné kuri ibyo byumviro byawe ego cyose kandi na Jean-Pierre Ricard
koze
ego
nkuko bisanzwe ikirunda ni wacu ni muhira n'umva ko ikibazo cyabereye mu ishuri ko cyakigera hejuru cyane gose ntibaza ko afite abarezi batefe directeur basakwitura hamwe basaba abanyeshuri bakoze bakabahana ko bisanzwe adatarenze kwishyira muri politiki ngo bagize ishusho ry'umukuru w'igihugu
urakoze cyane umubiri umusimu
n'isanzwe kose aba ari umwana ni uwo guhanurwa kuko uri ku ishuri wagiye kwiga byinshi muza ko tuva mu shingo giye gufungwa ko tigwe nimba imyaka 5
urakoze cyane Jean Pierre na ugira umunsi mwiza ego Ferdinand dusanga bari ko barasozera ikiganiro cuno munsi muri isanga hanyuma wigeze kuvuga yuko bazovanwa mu Kirundo hasotse itege kurivuga ko bavanwa mu Kirundo bakajanwa ingozi gufungirwa kuko ari naho basifise no kwita gashogashwa kwakira abana ubundi kugashoka meze gute iyo umuntu yumvise ngo gashogashwa kwakira abana uko bapfunzwe si kwa bakuru bapfungwa cyane
mwaza cyane gose kumbaza ico kibazo no kuvuga mbere kundi uko nizo cyane bibazo bitatu mbere yo kugambere ugaza cyo kwa Dieu Donné agira ati abana ashaka kuba atakoze amakosa ugasanga kumere kwazira ubusa nivyo kuko kuri zino munsi nko mubizi kuva bafashwe no kuvuga ndetse ntashaka kubura neza ko byukuri abana bagize amakosa no kuba yumva ko uno munsi ko twari twabivuga uno munsi twafata ko abana bacera ibyo numva neza ko ngirango ico twese ngirango twakwiye kuvuga nyina abana kwezi muntu abana fatako bibacera yavuze kandi ati abana hari naho abashinzwe kubikora kumbure mu gufina turazi ko abana rimwe na rimwe bisi ugasanga bariko bafina ugasanga bagize amakosa bice mu gufina nibahawe neza ingaruka mbiza z'ibyo bariko bakora nuko ubaye urumva ko aho n'ibyo urumva abana n'abana nyine urumva ico gituma tubwira tuti ni byiza ko by'ukuri amateka yo ku ishuri akora mu bihe bene ibi kugira ngo abana kumure umuntu ntabasanga baburije ikende ryabo ikintu uvuga ni ikibazo kitanyinze ni Jean Pierre yagize ati tujya ku mashuri burya habaho umuyobozi habariho prefe ndetse n'andi bategetsi bandi bo ku mashuri ati abaye makosa be nayo makosa be nayo ati none ati ntiboja hamwe mbega abayobozi abo nyine bajejwe indeo nyine ku ishuri bakaraba kuri ibihano kibereye ati ndetse bakisunga uko bakaheza bakaraba abantu
byo dusongora dusigaranye iminota mikenya dusongora ego
ibyo twe ibyo twese byo kugira byumva cyane gose n'ukuri twifuza ko byo kuri mwebe nibi kumateka y'ishuri byakoya cyane
ego hanyuma aho bazopfungirwa ingozi bisigura ko bafungwa nk'abakuze canke biratandukanye
mu byukuri uno munsi urumva uko bimeze uno munsi urumva ariho aba uko uno munsi bindi tunganije nuko uno munsi se hariho amanze amanze abantu ba amanze urumva hari navuye ko ingozi ko hameze urumva hariho uno munsi hariho prison na hariho y'abantu bakuze rero uno munsi rero abantu bakuze mu byukuri abantu bakuze uno munsi n'abana ntibafungirwa hamwe usanga hasize ukuntu hagabuye rero murazi ko abana bafite kuja hamwe abakuze nabo kaje kwabo kugira ko mbure ntibabandukanya ingeso mbi usanga umuntu akuze usanga kenshi na kenshi avuze amaze gusatsa amaze kugira amakosa menshi cyane iyo rushije ufata umwana ukamushyira hamwe nawe usanga umwana agiye kumurahura ko ibintu atari byiza
atagiye
kugira ingeso zitari
murakoze cyane gose Ferdinand Simbaruhije tukabibutsa ko muri umunyamabanga mukuru w'urunani FENADEB murakoze kwitaba ikiganiro cyacu yakoze ingenieur yeganije amajwi muhinga bw'ivyuma na Fasil Gebe utwari kumwe nanje na Lidiane na Hazuna indemesheje muri sangari no munsi twongere dusaba imbabazi ko mutashoboye gukurikirana ikiganiro c'amagara y'abantu ni kwa gatatu uza mandanye kuranigwa mu vyo murimo vyose abatashoboye gukurikirana kino kiganiro cose mushobora kongera kucumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mujahanditse muri sanga mubandanye rero kuryoherwa mukanya insase n'incamake y'amakuru mu rurimi rw'ikiru ndi ni kinyarwanda
Radio y'Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu